ubwiso kuri hafi y'ubuseruka z'ibudagi mu Burundi ngingo yafashwe n'icyicaro gikuru cy'iryo cyirahamwe kuri Bonn iyo ngingira ibihugu byose byo kwisa ibijanye n'intwaro rusangi bitubahirijwe neza niki cyo soko risigura ayo makuru anemezwa kandi n'indi soko yegereye ubuseruka z'ibwumwe bwa Burayi Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi JZ yifasha cyane cyane mu migambi yuko yagize amazi meza kandi nayifasha cyane ishyirahamwe JDZO rimwe rudende rya leta itanga umuyaga nkuba n'amazi kubw'abakozi bahembwa n'iyo migambi baramaze kumenyeshwa ko inyuma yo 30 ukwezi kwa 6 kuza ibikorwa bizo byahagaze igice kinini cy'abakozi bo mu mugambi Proseco ufashwe mu mugongo n'ishyirahamwe JZ nta kazi bafite kuva kwa 31 ukwezi kwa 12/2020 kuva mu kwa mbere 2021 naho abakozi bake nibo basigaye bakaba bariko baramarira ibikorwa bya nyuma byo muri uwo mugambi nikumwe mu bakora muri uwo mugambi wo kwiragiza amazi meza mu bigwati bito bito umugambi ufashwe mu mugongo n'iryo shyirahamwe y'igihugu cy'Ubudagi yemerejwe ijya Amerika ariko ubuseruka igihugu cy'Ubudagi mu Burundi yavuga ko ari ibihuha
de ce rumeur donc la GIZ va pas fermer ses portes
yabwo na leta ya Burundi hamwe n'igipolisi cy'icyo gihugu bivuye ku itorwa ritahurijwe ko ryanya kwigendera president Pierre Nkurunziza mu 2015 imigambi n'amaprogramu akora mu bijanye no kwisunura ku buzima bw'abanyagihugu no kubateza imbere niyo yabandanije ibikorwa byayo kuva mu mwaka wa 2005 uje izadi korera mu gisata cy'amazi n'isuku mu Burundi ikaba yanafashije cyane mu bikorwa byo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu hafi iterambere ry'abanyagihugu mu mitumba hatibagiwe ukunagura gisata cy'amagara y'abantu na cyane cyane mu mugambi wo gushoboza abakenyezi gutandukanya imbyaro hejuru y'ibi rishyirahamwe rije gufashanya ku Budagi n'amakungu byanafasha riri kumwe n'ibindi bihugu bya Burayi mu bijanye n'igisata cy'itunganywa ry'amatongo hamwe no kugwanya urucuruzwa rwa magendu rw'ubutare twese abakozi bo mu migambi itandukanye ishyirahamwe JZ ryakoresha abakozi baba bijana b'abarundi kugeza ubu leta ya Burundi ntiratangaza n'ibimaze kumenyeshwa ingingo eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.